İyi, ni Radio Judy Amerik. Radio Judy Amerika ivugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidele Niyongabo aramutse abaha ikaze mu makuru yo kuri iyi saha. Igisirikare cy'u Burundi cyashikirije icy'u Rwanda abagwanyi 11 bo mugwi witwaje ibigwanisho FLN ugwanya ubutegetsi bw'i Kigali kuri uyu wa kabiri. Abaserukiye ivyo bihugu barashima ico gikorwa.
This is not only a gesture of improved relationship between our two countries but a significant contribution to peace and security in the region.
Uyo ni General de Brigade Vincent Nyakarundi akuriye ugwego gw'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda agira ati: "Iki si gicapo cy'umubonano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere."
Le Burundi a toujours souligné qu'il n'a aucun intérêt à soutenir les malfaiteurs perdus de la sécurité des pays voisins, toute organisation qui tue et perdue la sécurité des paisibles citoyens est une organisation terroriste.
Uyo nawe ni mugenzi we w'u Burundi Ernest Musaba ajejwe iperereza FDNB. Igisirikare cy'u Burundi agira ati: "U Burundi ntibusiba gushimangira ko ataco bibumariye guha impiga imigwi idurumbanya ibihugu bibanye. Kubwo u Burundi, umugwi wose udurumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu muhari w'iterabwoba." Mu Rwanda kandi ugwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB utangaza ko guhamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza yashinze umugambwe d'Alpha Umurinzi utaremegwa gukorera mu gihugu. Igisirikare cya Nigeria kivuga ko abagwanyi b'abayisilamu 24 bishwe. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abana batatu barapfuye, uwundi muntu umwe arakomereka mu bitero by'indege z'ingwano byakozwe na leta ya Ethiopia ku mugwa mukuru w'intara ya Tigray ya Mekele ku munsi wa mbere. Aya makuru yatangajwe n'abakozi bajejwe amagara y'abantu ku mugwa mukuru Mekele, yongera yemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bavuga ko abapfuye n'abakomeretse bahitanywe n'igitero c'indege z'ingwano cabereye ku nkengera z'umugwa mukuru. James Lake, umuvugizi w'ibiro vy'ishyirahamwe ONU akurikirana ibibazo bijanye no gutabara abanyagihugu, yabitangarije abajejwe ugo gwego i Geneva mu Busuwisi no Moscow kabiri. Yamenyesheje ko igitero kigira kabiri cyakomerekeje abantu 9 cyonona inyubako ni hoteli. Inteko z'intara ya Tigray zagiriza leta ya Ethiopia ko yakoze ibitero by'indege z'ingwano ku mugwa mukuru wayo Mekele ku munsi wa mbere. Mu ntango leta ya Ethiopia yari yahakanye cyose ibyo birego, yamara ikinyamakuru cya leta cyavuye gitangaza ko indege z'ingwano za leta zakoze ibyo bitero. Ivyo bitero bibaye mu gihe ingwano ikomeye iriko iraba mu zindi ntara zibiri zo muri Ethiopia, aho leta iriko igerageza gusubira kwigarurira ibice inteko za Tigray zafashe. Igisirikare cya Nigeria kivuga ko abagwanyi b'abayisilamu 24 bishwe. Eugenie Mukankusi niyo nkuru adufiti.
General Major Christopher Musa, komanda w'ingabo zirwanya inyeshyamba, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko abasoda bishe inyeshyamba za Boko Haram 16 mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Maiduguri, umurwa mukuru wa leta ya Borno. Musa yavuze ko ubwo barahanganya n'inyeshyamba hafashwe amakamyo abiri harimo intwaro, kandi ko imwe yashwanyagujwe. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko ingabo zishinzwe umutekano zirimo gutsinda inyeshyamba mu majyaruguru y'Uburasirazuba hamwe n'amabandi yagiye ashimuta abantu ashaka ingurane kandi akica abantu 100 mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Mu cyumweru gishize, umujenerali mu gisirikare cya Nigeria yavuze ko umuyobozi wa ISWAPO Abu Musabo al-Barnawi yapfuye, ariko ntiyatanze ibindi bisobanuro. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Onyemaru Wacuku mu ijoro ryejo kuwa mbere yavuze ko ingabo zihuriyemo iza Nigeria n'iza Kameruni muri operasiyo yazo zishe abantu 4 bo mu mutwe ISWAP bari bateye ikigo cya gisirikare cy'i Borno. Abandi 4 bakekwagaho kuba inyeshyamba bapfuye ubwo ikamyo yabo yarimo ibisasu bidasindege yanyuraga hejuru y'igisasu giturika, nk'uko Mwacuku yakomeje abivuga.
Urakoze Eugene. ONU yegeka imyuzuro ikomeye kurusha iyindi yagiye iba muri Sudani yo mu manuko kuva mu mwaka w'1962 kwihindagurika ry'ibihe. Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru.
Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kabiri ryavuze ko abantu barenga 700,000 bahuye n'ingaruka z'imyuzure muri Sudani y'Epfo. ONU ivuga ko iyo myuzure yaturutse ku hindagurika ry'ibihe mu bice bimwe by'iki gihugu cya Afurika mu myaka hafi 60. Arafat Jamal uhagarariye HCR muri Sudani y'Epfo yabwiye inama ya ONU i Geneve mu Busuwisi yasuzumaga muri make uko ibintu byifashe hifashishijwe uburyo bwa video ari mu murwa mukuru Juba ko iki gihugu kiri imbere mu bifite abantu barimo guhura n'ingaruka z'ibintu batateje. Jamal yavuze ko abantu ibihumbi 700 bahuye n'izo ngaruka kugeza ubu kandi ko umubare ugenda wiyongera. Nta mubare yarafite w'abahitanywe n'imyuzure iheruka. Imvura nyinshi yaguye mu byumweru bishize yatwaye amazu kandi yatumye amazi yuzura mu mirima y'imyaka kandi amatungo yahungishijwe ahantu hegutse nk'uko Jamal yabivuze. HCR yavuze ko imyuzure hanini yibasiye leta enye n'uturere tumwe wagize ibibazo bikomeye kurenza ibyabaye kuva mu 1962 aho abantu babuze ubushobozi bwo guhangana n'imyuzure mu myaka itatu ikurikiranye. Bamwe bagoswe n'amazi bituma basigara batunzwe n'ibyatsi n'imizi mu gihe abandi bamaze iminsi bagenda mbere yo kugera ku butaka bwumutse nk'uko Jamal yakomeje abivuga. Yongeyeho ko amatungo yarohamye n'ibihingwa mu mirima nk'amasaka n'uburo bikangirika.
Ayo yari amwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu.com radio yacu voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta ya Burundi yashikirije iy'u Rwanda abagwanyi 11 b'umugwi witwaje ibigwanisho FLN ugwanya ubutegetsi bw'i Kigali kuri uyu wa kabiri. Umenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufitiye.
Rwanda batwaje ibisata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CRDL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU. Hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka Senyinemba ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abagwanyi 11 ba FLN batanzwe na Leta y'u Burundi. Ibi bibaye amezi abiri n'iminsi 19 u Rwanda rutanze abagwanyi 19 b'Abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki si igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. Colonel Ernest Musabaje luperereza muri FDN Beg sirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakoriterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose.
Aujourd'hui nous sommes venus ici
uyu munsi twaje gushyikiriza abagwanyi 11 igisirikare cy'u Rwanda kugira bakirwe imanza n'igihugu cyabo. U Burundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bimariye guha impigi imigwi duhumbanya ibihugu bibanyi. Kubw'u Burundi umurwi wose uhumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu muhari w'iterabwoba. Mu kugwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bibwirizwa gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre toutes les organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero 195 bavuye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye Abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that hundreds of others remain in the Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border incursions.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzira y'akarengane z'abasivile. Niyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tukiziganya kugira ngo tugerezwa ku bihugu byacu byombi neshwe burundu, ariko ntiturashika kugeza imigenderano inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbibi zikungururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanze.
Borders reopened and the free movement of our two people
and goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusaka ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyesha makuru. Mugabe amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara cy'ibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi muri uku cyenda guheze. Igice cy'ikibira kiraherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi bavuga ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kwindi uwo mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yavyamiriye kure
iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise kandi nibaza yuko atani migwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo popemeza kubera akarere kakarimo ishyamba rinini yegereye umupaka duhana igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hari abo Rwanda hari gihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MRCD rigwanya leta y'u Rwanda iri mu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze. Yagirijwe kuba mu gwi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwa ibyaha biri mu ibyo. Rusesabagina mu bashinze MRCD eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ugwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB rutangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza yashinze umugambwe d'Alpha umurinzi utaremegwa gukorera mu gihugu gushika ubu. Ido nido kuri inkuru na Asumta Kaboyi.
Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ijwi rya Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye iki Ingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire.
Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo ari buze kubazwa.
Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa se aza gusobanura gusa ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka?
Ni ubushake bwe, icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora. Gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha ku bw'impamvu zitandukanye, ari ibyo bakubaza, ari amakuru bagushakaho, ari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB, gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa.
Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, ntaniyo bambiye, barambiye batuzaza tuganire.
Ukuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine?
Oya, ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakubwiye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga rw'ubugenzacyaha. Ntabwo wajyayo udafite umwavoka.
Ntabwo utekereza ko bishobora kuba bifitanye isano ba barwanashyaka bo muri Darfur umurinzi nabo benshi bafunze, ko wenda byabifitanye isano?
Birashoboka. Ntabwo mbize rwose, nta gitekerezo mbifite kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe.
RIB ihamagaje Ingabire mu gihe mu cyumweru gishize yari yataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste w'Umubavu TV, ikinyamakuru gikorera kuri murandasi. Uyu munyamakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Darfur umurinzi ritaremerwa na Leta y'u Rwanda. RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko nabashobora gutabwa muri yombi, yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka.
Impungenge zo zirahari ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntabwo ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Iyo muri politike burya ntabwo uri ku rugamba ngo turiho rwo guhanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, twubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu. Icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kubana. Yewe ndakubuzima bwo muri gereza nigeze kubamo ndabuzi atuma ndara ntasinziriye ngo nuko Libo yampamagaje cyane ko ndi gutekereza mutima wanjye ngasanga nta mpamvu afite ku mutima nta kintu nakoze kibangamiye itegeko.
Amakuru ijwi rya Amerika ryamenye nyuma y'uko Ingabire avuye kwitaba Libo nuko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye. Urwego rw'ubugenzacyaha bwemereye Ingabire gusubira iwe akazongera kwitaba ku wa kane w'iki cyumweru. Si ubwa mbere Ingabire Victoire yitabye inzego z'ubutabera kuko mu mwaka w'2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yabirekuwe mu mwaka w'2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta.
Turabasuhuje bakunzi banywanye Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibibazo by'amagara yo mu mutwe ni igikorwa kiraje ishinga umwigema aba muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika, akabaheruka gutorwa kuba Miss Burundi Amerika uyu mwaka w'2021. Ivete Nishimwe na Isabel Ndikumwe n'Imana, umuyobozi w'ishyirahamwe y'amahiganwa y'aba Miss, aganiriye na mugenzi wacu Oriane Tanishaka ku magara yo mu mutwe mu kanya gaheze. Ndikumwe n'Imana atangura avuga uko batunganije amahiganwa y'aba Miss. Ivete yatsindira agatangura igikorwa ciwe cyo kumenyekanisha indwara zo mu mutwe muri uyu mwaka w'2021 ushira umwaka w'2022.
Ishyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America ryavutse mu mwaka w'2019. Twari twiteze gukora kompetisiyo ya mbere mu 2022 ariko kubera COVID n'amategeko yaciye ashingwa bivanye n'iyo ndwara ntabwo byashobotse. Ariko ntabyo twicuza kubera byaduhaye umwanya wisumbuyeho gato tubasha gutegura urubanza rumeze neza kandi ruteguye bihagije. Ubwo rubanza rwaciye ruba muri uyu mwaka w'2021. Gukora iyo kompetisiyo turondera imbere ya byose turondera abazohiganwa, ababishimye bakuzuza ibyangombwa, ibipapuro bikenewe byose, bahejeje icyo gice turabashyira muri groupe, tugatangura kubigisha, kubapepera uko bishobotse kose kugeza igihe iyo kompetisiyo ishikiye. Tukarondera abantu bari professionali mu bintu bitandukanye, mu bintu tubona bikenewe, tubona abo bantu bagiye guhiganwa bashobora gukenera, tukabazana bakabigisha. Umuntu akeneye imfashanyo mu bintu runaka, mu bintu bitandukanye tutashoboye kwigisha, tutashoboye kugerako, aratubwira tukamufasha. Tutabishoboye naho turamurondera umuntu akamufasha, umuntu abiza akamufasha. Ku bantu bamaze kwinjira mu bintu by'ubumesi, barazi yuko atari kenshi wumva umuhungu nawe abirimo, ariko aho niho dutandukaniye n'izindi kompetisiyo z'ahandi hantu hose. Atari cyo cyonyine, ibisigaye byose ni nk'uko mubizi, abinjira ni ngombwa bafise umugambi w'ibintu bashaka gukora, gukorera abanyagihugu ndetse gukorana n'ako gace baba barimo konyine, ariko ukaba ari umugambi utomoye, umugambi ukenewe. Yego, murakoze.
Murakoze cyane. Wavuze uti koko ibikorwa by'aba Miss usanga atabahungu barimo, none ni iki cyabatumye mwumva mushaka gushiramo aba Mister koko? Ego, bibagake ubu Mister byagenze gute?
Ego, kugira dushiremo aba Mister ni kubera iki gikorwa twakoze gishaka gufasha urwaruka rw'Abarundi bose, kandi kandi mu bintu by'imigambi bimwe by'imipango abantu bafitiye abanyagihugu abantu n'abahungu barimo abahungu barasize nabo imigambi myiza kandi tomoye kandi nabo bashaka ijwi bashaka umuntu abahijwi nabo bumvikane dufashanye abakobwa haba abahungu dufashanye dukuze ugwaruka rw'abarundi.
Urakoze cyane Isabel. Hama Yvette, wewe wamenye gute kwiri higanwa rigiye kuba, wabyakiriye gute, ni igiki cyagutumye uvuga uti ehereka nanje nje mu mahiganwa?
Ego murakoze. Muri make Isabel ni umuntu nzi, Isabel turasengana, tuba muri state imwe kandi murumva ko twiga no ku kigo kimwe. Ubwa mbere yazira bivuga nkaza nkamuraba we Isabella ibyo kwari ndishaka kugira hano muri Amerika byumva uko nkaza byumva uko haciye akanya arambwira ngo ati ngo nje mbona byo babyiza na ukagerageza kuko uri umuntu ufite ubwenge mbona uzi icyo ushaka gukora ambwiye ko ntanga kwiyumvira burya nanjye ndabishoboye kweri ntanga kuganiriza abandi bagenzi banjye ndababwira ngo ibi bigomba bibe mwumva gute nabo bakaza bambwira ngo biba byiza nawe ukagerageza so byaje ko ntanga kugerageza ayo ama applications aje ndabyandika ndasendinga application ku nyine
yego. None nko kuri wewe cyangwa n'abandi bagenzi banyu babigeme bariko barashaka kuja mu bikorwa nk'ibi by'abamisi ngaha muri Amerika, ababyeyi bavyakira gute, bavyumva gute, n'ababyeyi babo bavyakiriye gute?
Ubwa mbere mama yarandavye ambwira ngo we kweri ibyo bimiserega kuba mu misi n'akazi nyene gahambaye uba ukeneye kuvuzi icyo nshaka gukora. Ambwira ngo wayizeti ko uko nakuze umwana wanjye we kweri ndamubwira ati mare kanje ndabishobora. Ubwo aciye igihe arakangura kubyemera avuga ngo nimba nk'umukene agahutu akaza arambaza utuntu uko nyene yaba arabishimye cyane.
Ego ni byiza cyane, byiza cyane. Hama ngaruke kuri Isabel. Isabel abigeme cyane cyane ko uno munsi turashimika cyane cyane ku bigeme, mwarondera bigeme babateye bate, bameze gute, biyumvira gute, ni igiki mwashatse kwerekana cyane cyane muri uwo muco Kirundi kuko mwarayise ko ari Mr. and Mrs. Burundi naho bari muri Amerika, ikintu cyabatuma muvuga muti ni kituko turarondera ku mwigime w'umurundi kazi muri Amerika cyaba ari nk'iki?
Ego murakoze. Ikintu twarimo turarondera ni umuntu abigeme usanga bafise imigambi irashe, imigambi ishobora guteza imbere abana b'abarundi ndetse naho baba bakuze, ariko ugasanga ni imigambi ishoboye kudufasha twese. Njye twako turarondera kandi abigeme basize bifitiye urukundo kubera hariho abantu bashobora kwinjira muri ibyo bintu kubera nambara amahera nambara kugira abantu bababone kubera ibi bintu byinjiyemo birabonekesha umuntu. So twako turarondera umuntu afitiye urukundo ikintu cyo gufashanya, afitiye urukundo Uburundi.
Hama kubijyanye n'umugambi w'ishyirahamwe ryanyu, imigambi yanyu mwifuza kuzoshika ko ni iyihe? Cyo twakwita vizio canke misiyo y'irishyirahamwe rya Mr. and Mrs. Burundi America, byo bari ibi?
Imigambi y'irishyirahamwe twashatse kwitora kugira dukore igikorwa cyo guteza imbere nk'uko nabivuze Abarundi. Turazi neza yuko Abarundi baraciye ubwenge cyane, ariko twese tumaze gusohoka Uburundi twaratatanye n'imigambi umuntu yoba afite ugasanga arabura hayitangurira abura hayishira cyangwa kubera hari ibintu bakabura ingene bitangira kubera iki avuga ngo aha ntabwo ari wacu sinzi ko byoshoboka. Turi ngaha kugira tubamenyeshe tubemeze cyane cyane urwaruka yuko bashoboye kandi bafise abantu benshi babafashe mu mugongo muri iyi si turimo, cyane cyane ibihugu byo hanze turimo. Biroroshe cyane rwose guta inzira ugasanga ubwo rwaruka twinjiye mu bintu bitari byo. Ishyirahamwe rero iriho kugira ngo ibahe ikintu cy'ingenzi bashoboye kuba bariko bariyumvira cyangwa bariko barakora. Ugasanga aho kujya mu bintu bishobora kukugirira ingaruka mbi uri mu bintu byiza mu byubaka ikindi nacyo tuhabereye ni ukugira ngo twigishanye kandi tugumane akaranga n'umuco wacu dufashanye ugwaruka kugira twigishanye ibyerekeye Uburundi.
Murakoze cyane, ni byiza kumva mugerageza kugumya imico kirundi kuko numva ko mukiri bato kumbure muriko mukurira muri Amerika kandi turazi ko benshi mu bo mungana usanga n'ururimi rw'ikirundi rugorana ugasanga bariko barata imico yabo. Rero ni byiza iyo hariho nk'abamwebwe bigeme muri ko mukuri no muri Amerika ariko ni kirundi mukumva tukumva murakivuga cyane. Reka nje mpindukira no kuri Yvette. Wavuze ikintu cerekeye gusamara mu byo abajeune abakiri bato muri Amerika bacamwo bikabatuma ari nayo mpamvu mwafashe iya mbere kugira ngo mugerageze mugira amashyirahamwe nk'aya. Yvette, bimwe mu byo ubona bisamaza bigeme b'abarundi kazi muri Amerika byo bari nk'ibihe ubona bagwa mu bibazo nk'ibi?
Ibibazo byo no vuga ni urumogi cyangwa sanga banywa inzoga nyinshi kuko hano imico muri Amerika batwigisha kuba freak. Sinzi nimba kuba freak ingene bavuga mu Kirundi.
Ni nko kwisanzura cyangwa kugira ibyo ushaka kugusa n'uwisanzura birenge.
Yani nta discipline usanga baba bafise, yani bagira ibyo bashaka indero barazitaye ugasanga bataye imico kirundi ahubwo bafashe imico kinyamerika aho baza bagira ibyo bashaka banywa urumogi banywa inzoga ibintu nk'ibyo. Icyo nicyo kibazo njye mbona.
Murakoze cyane. Tukiri kuri wewe nyene Yvette, wewe watowe kuba Miss Burundi America ku bintu byinshi bakurabiye ko ariko cyane cyane kubera urubuga wakoreye ko gugufasha mu kibano ku bijyanye no kuvura acanke kwitaho ibibazo nkora mutima ibibazo by'abantu bagwara n'amajambo usanga agoye gushira mu rurimi rw'ikirundi kuko asigura byinshi ariko muri make ni ibibazo by'umushahe bibazo nkora mutima bituma umuntu arengegwa mu mutima wiwe no mu byumviro vyiwe ugasanga aragwaye ingwara zitandukanye haba ari akabonge haba ari guhahamuka n'ibindi byinshi. Uwatangiye kwiyumvira kwitaho ibi bibazo bishobora kugirira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu mutwe bigenze gute?
Ego murakoze. Byatanguye mfite imyaka 14, mfite mukuru wanje yaguye mu kibazo agwara ingwara bitwa schizophrenia. So bivuye kuri iyo ngwara yagwaye, ingene community y'abarundi ingene bamufashe je byarambabaje. Cyatangura kuza ndiyumvira nimba ari uko bamubona kubera afite indwara, hariho n'abandi bafite izi ndwara cyangwa baguye no mu ndwara zirenganye zo mukuru wanjye aciyemo. So kubera ubwo naciye mvuga ati nje nshaka kwiga menye impamvu abantu bagwaye, menye igituma abantu bagwara indwara zimeze uku, kandi menye n'igituma abarundi bene wacu batabyumva cyangwa baca bafata umuntu tofauti ugasanga bamufashe ukundi kuntu atari.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 269. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeyehu, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mudukwirikirana kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio yawe karagurushinge kumakuru nyakuri.